Mujambo Musenyeri wa Shenhamu ndereye arongoye inama nkuru ya Episcopi Katolika mu Burundi yasomye kuri uyu w'Imana ijwi rya Amerika rikesha bagenzi bacu bakuri radio Maria Burundi yibutsa ko bakisi babarayike bahamagawe kugira ngo bafashe mu bikorwa cy'ubutumwa bwiza nkakuru rya ko basenyeri abapadiri n'abadiakoni abarayike muri make ibikorwa bakora birimo gukabura ukwemera ko bakirisu badebukiwe mu paruwasi ukwigisha bakirisu ibisabisho no gutegura no gukurikirana baronswa amasakramentu bari mu mice ibiri abamenyeshamana batanga kivi babangikanya ico gikorwa n'iminimo yabo misi yose hamwe n'abamenyeshamana ruberera atakindi bakora iruhande y'iki gikorwa umugwi wa nyuma ekereziya niwihemba naho ivyitagashiruka bute umushahara wabo amategeko ya ekereziya asaba kufatira kukuntu ubuzima bw'igihugu canke uturere barimwo buba bwifashe mu Burundi inama y'abasenyeri katolika yemeza kwiravye uko ubuzima bubandanya buzimba yahisemwo kubongera umusenyeri wa diyoseze ya Muyinga mu buraruko ubushibuseruko bw'u Burundi akaba n'umukuru inama y'episkopi katolika muri ico gihugu Jean Ntahondereye
twarihweje ingene ubuzima butera buzimba muri kino gihugu cyacu turaheza dusanga ari iby'ukuri ko agashyiruka buta abamenyesha mana bacu baronka uno munsi kadakwiye kugira ngo baronke ibibabeshaho kumwe n'imiryango yabo twakiye tubona ko twokongera ko gashyiruka bute ku rugero dushoboye gushika ko turabye amikoro make amaparuwase yacu menshi yafise muri rusangi ingingo twashyitse ko ni izi zikurikira kongeza umushahara nshingiro w'umumenyeshamana ku rugero rw'ibice 30%. Ku mushahara nshingiro wiwe mushasha haciye hongerwa ko amafaranga yomufasha kuronka uburaro bwiza angana n'ibice 60% by'uwo mushahara hashyirwe ko kandi ayangana n'ibice 15% byawo yo kumufasha kwiyunguruza inyongera nyunganira rugo kuita location familiale mu Gifaransa izongana n'amafaranga 2,200 kuwo bubakanye be n'amafaranga 1,000 ku mwana umwe atarashikana imyaka 18.
Musenyeri Ntahondereye yatwaye inama y'abasenyeri katolika mu Burundi ahamagarira abijejwe bose kuva rwego rwa diyoseze kubanguka gutunganya ibisabwa byose kugira ngo tuturusheho dutegurwe neza mu kiringo cyagenywe anasigura kugira ngo bishoboke imperezo zaba zitangishwa ku mwaka zigiye kugwizwa na kabiri.
Mu madiyoseze yacu yose amaparuwase nacyo abanguka kubyitegurira kugira ngo izo ngingo zize zitangure kujya mu ngiro mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka kubera ko agashyiruka buteka bamenyesha Imana kamba cyane cyane mu mperezo ba Kristu bose bakomejwe babwirijwe gutanga byabaye ngombwa ko dufata n'ingingo yo kuduza urugero rw'iyo mperezwa ya buri mwaka kuvuga rero amafaranga yo mperezwa aragwikijwe na kabiri ku mugwi umwe wose mu butandukane bwayo ibindi bitavuzwe ngaha umwepisiopi wanyu azobibasigurira igihe azobabonye ko bikenewe
igitigirinye zina camenyeshamana nta kijwi rya Amerika ryashoboye kumenya ariko amaparuwasi katolika yarenga 200 mwimwe ikaba yemerewe kugira amenyeshamana bagera kuri 5 umwe wese ugeze ubu ahembwa umushahara w'ukwezi ungana n'40,000 vy'amarundi mwarimu Fabien Mpawe n'Imana na umu paruwasi ya Munyika muri diyoseze ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ashima ino ngingo ariko asanga amparuwasi yose yatazoshobora kubigeraho agasaba ko amadiyoseze yofasha ntihagire abarumanga bizigiye gusomera.
Ni byiza rero iyo nkuru yaratunezereje yadushika ku nyota bose n'akanyamuneza kenshi mugabo kavanze n'amakenga urabona ko abagashagaragaje bavuga yuko amaparuwasi ari yazokarondera urabye rero ari paruwasi rwandera kugashagaragaje ntibyoroshe n'amaparuwasi usanga akenye gose ku buryo bitoroshe nako twahora tugaya amaparuwasi amwamwe bitoroshe ko bakaronka ugasanga arahiraniwe n'ukwezi n'amezi abiri ku buryo iyi paruwasi ibitashoboye ikigaca kiba kigaragara cyane ikintu twari dusaba ni uko amaparuwasi yari gushobora kuronka nk'intererano ya diyosezi yo kunganira kugira ngo amaparuwasi ashobore koroherwa kandi aho gasaba abamenyeshamana gusa hariho n'abandi bakozi bakorera paruwasi batari abamenyeshamana nabo nyene baca bakenera kuja kuri urwo rugero nyene
imishahara mishasha y'abamenyeshamana izotangura kuja mu ngiro kuva mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka. Heroje wikaneza ijwi rya Amerika.